Bimenye, ubimenye shabani. Bimenye, ubimenye shabandi. Nikiganiro cha Radio Inzamba mushikirizwa na Oso Prosper Nzisabira.
Mukiganiro bimenye ubimenyesha abandi cyo kuri no munsi tubamenyesha inkuru zitandukanye ibyigwa n'ubushakashatsi byakozwe kuri ibi nabiriya duhura mu buzima bwa minsi yose. Ayo makuru ibyigwa n'ubushakashatsi tukaba tubikesha ikinyamakuru losavievu.fr cyandika ku buhinga bwa none bwa internet. Hari umugabo yakijije ubuzima bw'abana b'imicyuko barenga imiliyoni 2 kubera amaraso yiwe. James Christopher Allison afite imyaka 80 azwi ku izina rya Homme au sang d'or bisigura mu rurimi rw'ikirundi umuntu afite amaraso y'inzahabu. Uyo James Christopher Allison yarakijije ubuzima bw'abana b'imicyuko barenga imiliyoni 2 bari bagwaye indwara yitwa hemolytique ikunda gufata abana bakivuka. Iyo ngwara hemolytique itegwa n'ukononekara kw'ivyitwa globule rouge ivyo navyo bikononwa n'abasirikare b'umubiri b'umuvyeyi yibarutse. Ivyo navyo bigatuma umwana abura umwuka mwiza usukuye bita oxygène mu mubiri wiwe byakogwa n'ayo maglobule rouge yononekaye umwana agaca yitaba Imana. Basanze rero amaraso y'uyo mutama James Christopher Allison arimwo umuti uvura iyo ngwara hemolytique yica inzoya nyinshi. Uyo mutama James akaba yatanze amaraso inshuro zirenga 1000 mu gihe yarasigaje kubaho. Bagereranije bavuga ko ayo maraso James Christopher Allison yatanze yakijije abana bakivuka barenga imiliyoni 2.
Ngo hariho kaminuza izwi ko ari ya kera cyane n'ubu igikora. Iyo kaminuza ngo iri mu gihugu cya Maroc. Umukenyezi yitwa Fatma Al Fihri niwe yatanguje iyo kaminuza yitwa Al Kalakuyine hari mu mwaka w'1859. Iyo kaminuza bikaba iri aho bita Fes mu gihugu cya Maroc, niyo icitwa ko ari kaminuza ya kera gusumba izindi ku isi. Kaminuza n'ubu ikibandanya ikora. Iyo kaminuza Al Kalawine yatangujwe nk'umusigiti mu nyuma mu kinjana cya 10 ica imenyekana nk'ikigo gitanga inyigisho z'ubumenyi butandukanye ku isi. Icyo kigo kikaba cyaramuye abahinga benshi cyane bita abafilozofe n'abamatematisien mu rurimi rw'Igifaransa. Ikindi ni uko iyo kaminuza yashyizwemo inyigisho n'ubuhinga bwa none kuva mu mwaka w'1963 gushika n'ubu ikaba ibandanya yigisha mu buhinga bwa none. Murumva rero yuko ariyo kaminuza icitwa yuko yatanguye kera mu zindi zose n'ubu akaba ariyo ikibandanya. Imbwa zirashobora kumotegwa n'indwara ya kanseri bita kansere de la prostate atakwihenda ku rugero rungana ibice 98%. Ukumotegwa kwa mazuru y'imbwa biri mu bushakashatsi n'ubu bukibandanya bukogwa n'abahinga. Ivyo bakabikora kubera yuko basanze gukoresha imbwa mu kwimotereza ibintu baba bayimenyereje usanga zibikora neza atakwihenda mu vyigwa byinshi abahinga bakora. Ivyo navyo bakaba babikoresheje no mu kwimotereza abantu bagwaye kansere de la prostate. Abashakashatsi bo muri Instituto Clinico Humanitase mu gihugu cy'u Butaliyano bafashe umugwi w'abantu 677 atanu magwaye kanseri de la prostate baca bakoresha imbwa zibiri zigishijwe kwimotereza iyo ngwara. Uwundi mugwi nawo bawuvanzemwo abantu bagwaye n'abatagwaye kanseri de la prostate. Izo mbwa zibiri zari motereje umwanda muto ariwo mukoyo abandi bakayita amasobe wabo bantu bose ziramenyamwo abagwaye kanseri de la prostate ku rugero rw'ibice 98%. Ariko izo mbwa hari ibice bishika ku rugero rwa 2% zibeshe zikavuga ko bagwaye kandi batagwaye. Naho biri uko kwihenda ku rugero rw'ibice 2% ngo ni intambwe ikomeye mu bushakashatsi bwo gupima iyo ndwara ya kanseri de la prostate, kuko uburyo bwo kwipima bari bamaze iminsi bakoresha bwobwo bwihenda ku rugero runini cyane ku bice 80%, aho bavuga ko umuntu agwaye kandi atari byo. Inzara zipima imetero zibiri nizo ziri ku ntoke z'ikiganza cy'ububamfu cy'umuhindi afise imyaka 80 yitwa Sridhar Shilad. Izo nzara Sridhar aheruka kuzica ubwa nyuma hari mu mwaka w'1952 akaba yari afise imyaka 13. Izo nzara zipima imetero zibiri rumwe rumwe uyo muhindi Sridhar Shilad azimaranye imyaka 67 atazica. Ariko naho yishimira uburebure bw'inzara ziwe nazo zaramuteye ibibazo vy'amagara, kuko uburemere bw'izo nzara bwaramugaje intoke ziwe z'ukuboko kw'ibubamfu ndetse butuma n'ugutwi kwiwe kw'ibubamfu kutacumva neza. Bahungu babiri bavukana barishwe n'umuntu umwe agendesha imodoka zo mu bwoko bwa taxi zimwe zunguruza abantu ibica mu kwezi kumwe, ariko haciyemwo umwaka umwe niho bapfira ku matariki amwe bicwa n'umuntu umwe. Hari mu mwaka w'1975 mu kwezi kw'indwi ariko kwa mukakaro niho haba isanganya risiga ubwenge ritangaje mu mugwa mukuru Hamilton. Umusore yitwa Erskine Laurent Ebin yari afite imyaka 17 yaragonzwe n'imodoka ikora bimwe byo kunguruza abantu bita taxi acaracikana. Iyo modoka yamugonze uyo mwana w'umuhungu ari ku ipikipiki ntoya bita mobilete mu rurimi rw'Igifaransa. Igitangaje rero nuko mu kwezi kwa mukakaro nyene kumwaka ukurikira w'1976 umuhungu bavukana n'uyo bagonze umwaka uheze, uyo muhungu bavukana yitwa Neville nawe nyene yaciye yicwa agonzwe na ya modoka nyene ikora taxi kandi yatwagwa na wa mushoferi nyene. Ikindi gitangaje nuko mwene wabo yagonzwe muri icyo gihe nawe yarakwije iyo myaka 17 nka mwene wabo aheruka gupfa kandi akagongegwa kuri rya barabara nyene, nawe nyene akaba yagonzwe yari kuri ya pikipiki noyi iri mu bwoko bwa mobilete nkuko mwene wabo byari byagenze. Bakunzi ahani uturangirije kino kiganiro bimenye ubimenyesha abandi mwagiteguriwe mukongera mukagishikirizwa kuri Radio Inzamba agateka kawe na Dieu Prosper Nzisabira.
Chari kiganiro bimenye bimenyesha abandi kuri radio Inzamba.